Uyu munsi hijya no hino mu mujyi wa Uvira abaturage bakoze imyigaragambyo yo gusaba yuko ingabo za MONUSCO zavanwa muri Congo. Bamwe muri abo baturage bahagaritse imirimo yabo, abandi bafunga ibarabara, mu gihe abandi nabo berekeje akorera MONUSCO Kavimvira gutwikira ayo mapine, ndetse abandi nabo gutera amabuye ahakorera ingabo za MONUSCO basaba yuko MONUSCO yava muri Congo. Muri iyo myigaragambyo abantu bane bari bayirimwo bishwe n'isinga y'umuriro w'amashanyarazi wabanukiye nyuma yo kuraswa isasu, nk'uko bitangazwa na Colombe Modeste, umuyobozi wa Societe Civile Nationaliste. Yagize ati ni abantu bane bapfuye, abasore batatu n'umugabo umwe, byatewe n'amasasu MONUSCO yarashe agwisha isinga y'amashanyarazi. Iyo singa ifata abasore barimo basunika urugi kugira ngo binjire muri MONUSCO. Aba baturage bari mu myigaragambyo bakomeza kuvuga yuko bashaka ko ingabo za MONUSCO zakwirukanwa muri Congo, kuko imyaka irenga 20 zimaze muri Congo zananiwe kugarukana amahoro.
MONUSCO ikora imyaka 22, wakongomani hawaoni faida hata moja. Juzi hapa mibadili siasa, amesema la
MONUSCO imaze imyaka 22, abakongomani ntibarabona umumaro wayo. Ejo bundi bahinduye politiki, bavuga yuko bashaka gufasha igisirikare cya Congo kwirukana M23, ariko igitangaje ni uko MONUSCO yavuze yuko idafite ingufu zo kurwanya M23, ndetse ko n'igisirikare cya Congo kidafite imbunda zo kurwanya M23. Twabonye yuko akazi ka MONUSCO kashize, nigenge, turashaka ko MONUSCO iva muri Congo. Aya makuru y'aba bantu bishwe n'isinga ry'umuriro ryabaguye ko ubwo bari mu myigaragambyo yemezwa n'umuyobozi w'umujyi wungirije wa Uvira, Kifala Kapenda Kiki, ariko ntahamya ko isasa ryo ryatumye iryo singa ry'amashanyarazi rigwa. Twagerageje kuvugisha MONUSCO kuri iki kibazo ntibyadukundira. Bamwe mu baturage batuye Uvira bavuga yuko imyigaragambyo yadindije imirimo myinshi kuri uyu wa gatatu.
Kubwo imyigaragambyo yabaye hano uyu munsi Uvira, turabona ibikorwa byinshi bitagezweho, nk'ingendo z'abantu baje Bujumbura ni Bukavu no muri plane, cyangwa abantu bavaho hose mvuze bazano Uvira, izo ngendo zose zahagaze uyu munsi kuko nta modoka yari, nta moto yagiye uyu munsi. Ikindi cyongeyeho kandi nta soko ryaremye uyu munsi hano Uvira, ndibaza ko n'ingo nyinshi batafunguye uyu munsi kubera ko nta masoko yaremye.
Mu kiganiro n'abanyamakuru, guverinoma ya Congo na MONUSCO ejo kuwa kabiri byavuze yuko abantu 15 ari bo bamaze kugwa mu myigaragambyo muri Goma ndetse na Butembo. Vedase Ngabo, Ijwi rya Amerika, Uvira.